Hii ni Radio Isuja Amerika. Radio Isuja Amerika ivagiri Washington DC mukirundi n'ikinyarwanda muri kumenaje Fidel Niyongabo mu biganiro byo kuri isaha kaze mwese mu biganiro byacu.
Sindashi ivuga ivyo yabonye ivuga ivitabonye nta bintu byo kuvuga by'urusa tushira muri raporo turagerageza kugira ngo ibyo tuvuze bari ibintu bifise icyo bifatiye.
Turiko turaba nuko tubona ko Sendihashi yahindutse no twovuga igikoresho cya leta aho ivuga ibiharuro bitababaza leta.
Abo n'umuyobozi warige iteka Ashe Niko yagize hamwe n'umuyobozi w'umugwi wigenga ujejwe agateka ka muntu mu Burundi CNIDH Jean-Baptiste baribonekeza bariko bavuga ku burenganzira bw'agateka ka muntu mu mugwi mu Burundi bariko bavuga rero kwitandukanirizo ku biharuro bitangwa n'umugwi CNIDH n'indi migwi mpuzamakungu ivuga ku burenganzira bw'agateka ka muntu mu Burundi. Izi nkuru n'andi makuru twabateguriye turazigaruka ko mu kanya gatoya. Radio Isuja Amerika Washington DC amakuru rero tubafitiye yo mu karere umugwi ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH amenyesha ko kuva mu mwaka w'2016 gushika ubu abantu 499 bishwe abarengiza na 200 baranyuruzwa n'abarenga 90 baborezwa igufa. Kuri uyu wa gatatu nukuvugaje ku no munsi wa gatatu mukuru wa CNIDH Jean-Baptiste baribonekeza yagiye mu nama ashinga amateka gusigura icyegeranyo cy'uko agateka kazina muntu kari kifashe kuva mu mwaka w'2016 gushika ubu. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Muri iyo raporo umugwi w'igihugu wigenga ujeje wateka kazina muntu CNIDH usigura ko mu Burundi umutekano wiyongereye ugereranije umwaka w'2016 n'igice cya mbere cy'2017. Ariko nubwo biri uko uwo mu gutangira itigiri vy'abantu bitari bike bishwe abanyururwe canke bafunzwe hadakurikijwe amategeko kuva mwaka w'2016 nk'akarorero icegeranyo cerekana ko abantu barenga 120 banyurujwe 20 muri bo banyurujwe mu mezi 6 aheze abarenga 400 baricwa harimo 69 muri iki gice ca mbere c'2017 naye abarenga 90 barabarezwa igufa abo uyu mwaka bakaba ari 23. Iruhande yaba abantu barenga 830 barahagaritswe hadakurikijwe amategeko abarenga 780 bakaba batawe muri yompi mu mwaka uheze. Iki cegeranyo hari bamwe mu bashinga amateka kitanyuze
muri iki kigabane kijanye n'amadruwa ya matente o druwa flavya makaya maregasi mage muvuga amadisparisi y'amatoruti hariho inirakine iboneka mu muri irapo au niveau des sources d'information ngizi inzego z'igihugu mwagiye muvuga lekazo bafiable mu gihe daro rapo mwagiye muramansiona la vie des institutions cite concernées bakagira icyo babivugako kuko umuntu arashobora gukonfonda enkadru wa dolo mugabo wari karakora nawe ugasanga kumburari mu burenganzira
araho muvuga yuko mwakiriye amaprente 2033 allegation de violence des droits de l'homme mugabo mukatugira yuko foquette écrite ari descendit bega izo prente zindi uburyo muzakiramo ni ubuhe bega abo bandi bobo ntihava musanga uriko mukora kwaza raporo zandondeza.
Umukuru wa CNIDH arahumuriza ko we nabo bakorana bashishoza mu gikorwa cyabo. Jean-Baptiste baribonekeza
icya mbere cyose nkuko naba nabishyikirije n'ahandi CNIDH ivuga ibyo yabonye ivuga ibyitabonye ni kuvuga iyo hariho ibintu tubona yuko biza supreme ya maonji ngo bavuze uku cyangwa ngo nakayamwiye uzobona ko kenshi bitaza muri raporo biri mu bituma uzobona yuko iyi raporo yacu kenshi ikunahakarwa gutandukana n'iyo ama ONG amwamwe ashikiriza amashyirahamwe amwamwe nta bintu byo kuvuga by'urusa tushira muri raporo turagerageza kugira ngo ibyo tuvuze bibe ari ibintu bifise icyo bifatiye.
Abandi bashinga amateka nka Daniel Gerard Ndabirabe bibaza ku mugwi CNIDH ukora unezereza abantu bamwe bamwe kugira ngo ntutakaze amanota imigwi y'ibihugije rwa gatya kazina muntu ihabwa hafatiwe ku masezerano y'i Paris mu Faransa.
Mwebwe turabona nkano muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko arabashobora kuba bari muri Kongo harabashobora kuba ari muri Tanzania je ndibaza ko harya hantu mwavuze ngo bashaka kwamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba nawe mukaba muvuga muti reka basi ibintu mufyoroshe muvuge musharije u Burundi leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gucyo noneho cyo muje mu rusinde tuvugire neza barya bo haza kugira ngo batureke noneho muri wagwego kwa a
ariko abandi nka gatorwasa basanga uwo mugwi wakoze cyo wiyemeje
jewe nipfuza yuko nk'abashinga amateka twotahura yuko uyu mugwi ni waba ushinzwe gukurikirana ibibazo by'agateka kazi na muntu ugize ukinegura ko tutoca dufata yuko woba ukoze ibinyuranye na manda yawo rimwe na rimwe ariko dushobora kugira rashavu mugaza cyane ndababwire yuko ibiyisa gaseshwa ari muri byarabaye cyane bashaka kuba biba none munsi
hari n'abashinga amateka bifuje kumenya ikibanzo mukuru wa CNDH ama raporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu bari banekeza asanga hari iby'abantu badakwiye guta ku mwanya
na uvuga ngo igera polo yashikijwe na Imana yatucanye na Nations ningo nshora kujamwo kose birashika gasanga baronse amakuru atariyo igihambaye nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu twemenya ko ari cyacu kintu ari cyo kivugwa no Murundi kivugwa no munyamahanga kivugwa n'ishyirame cyangwa kivugwa no wigenga ari cyo tugifata nka nkama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ntikibandanye kikaba ari cyiza naho kibandanye naho bari bakigwanya nimba raporo isohotse ikaba irimo ibintu mu bintu bya 260 arivyo izi 260 tubikoreshe twiyubake izi 40 tuvyigize
ikiceganyo cha CNDH gisohotse inyuma y'umunsi umwe hasohotse kindi cy'ishyirahamwe mpuzamakungu FDH cyavuze ko n'imiburi abantu 2200 bagandaguye mu Burundi kuva mwaka w'2015 hagati y'amajanane n'amajanicenda baranyuruzwa n'abarenga ku 1000 batabwa mu mabahera atandukanye iyi raporo ya FDH yari yamirijwe n'abategetsi b'u Burundi batandukanye Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eroje kuri iyo nkuru muri cyo gihe muri raporo ryasohoye ejo kuwa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu ryita hagateka kazi na muntu FIDH Federation Internationale des Droits de l'Homme mu rurimi rw'Igifaransa rivuga ko mu myaka ibiri ibintu byayangaye mu Burundi icyegeranyo cha FIDH cyerekana ko abantu batari munsi y'2200 bishwe kuva mu mwaka w'2015 abandi bari hagati y'amajanane n'amajanicenda baranyuruzwa n'abagera ku 1000 barapfungwa twavuganye n'umuyobozi wari igiteka Anshel niko yagize atangura avuga kugene abona itandukanirizo ry'ibitegire bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu FIDH numugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH
muri riteka turavye itandukanizo y'ibyo biharuro bibiri bitangwa na FIDH hamwe na riteka n'ibyo bitangwa numugwi ukwirya na agateka kazi na muntu gwe w'igihugu mu Burundi CNIDH turiko turaba nuko tubona ko CNIDH yahindutse no twovuga igikoresho cha leta aho ivuga ibiharuro bitababaza leta guko ziko turaraba mu biharuro dufise n'imiburiburi hariho nk'ibiziga 237 zatowe hirya no hino ukaca wumva n'ibyo biharuro ibyo n'ibiziga biboneye ukabona n'abantu bazimiye barenga 400 ukabona n'ibyo biharuro by'abapfuye n'iby'ubinabire nabaje guko naho mvuga nti icyerekana ko babaye igikoresho cha leta n'icyahe nuko amashyirahamwe yakwikiye na gataya kazi na muyobozi yahagaritse ntivuze induru nyabuna nyabuna reka wo guko banovuga amashyirahamwe nka rigiteka n'izindi zaba abapartenere novuga ba CNDH bakorana bogiye barususikanya mugabo ntahigeze ikoma induru ubu nta n'ibindi shyirahamwe biri mu gihugu murazi ko ofisi yo komisari ya droit de l'homme nayo nyine itakijya bayihagaritse ibikorwa itagikora n'abaobservateri ba Union africaine nabo nyine bahari atanu kimwe ariko barakaba batarari kuba gukora ibyo byose bikerekana yuko cyatumye CNDH inuma igituma itanga ibiharo bitonyi ni kugira ngo ikorere ntibabaze leta ikore mwuvuga mu ntombero ya leta y'ukutavuga ibiriko biraba kugira ngo ntiyagamira nagira itabara bagira ati ngo mu bindi bihugu ntanzira ikirasha naho abantu bahonye
iyo raporo kandi yishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu FIDH iravuga ko mu gisirikare ku rwego rw'intwazangabo kubahoze bari mu gisirikare cya kera bariko baratotezwa bamwe bakicwa muri izo ntwazangabo abandi bagatuzwa bagahunga mu ntumbero uko iyo raporo ivuga ngo yo gutuma icyo gisirikare kigigwa nabo mu bwoko bumwe mu bivuga kwi
Niteka twebwe sagasishura muri murabo araze aba general amaze kwica mu bwoko bw'abatutsi n'abakoronel ukabandi bataye bakomoka bari mu buhungiro bahunze ukabona ndetse ndetse n'umusirikare gusa ni no mu rwego rucungera umukuru w'igihugu nawo nyene iyo cyo documentation nabo nyine hamwe amaze kwica mu rwego rw'intwaza ngabo ajeje tukagira tuti ni sagasishura muri niko murarayo ikuza kogwa mu Burundi bagomba no vuga guhonyanga bimwe zari haruho zavuga muri accord arusha yuko bitakivugwa igisirikare gisigaye kizizwe n'ubwoko bumwe ndetse mbere sinovuga n'ubwoko bumwe uko nabavuye mu yindi miharigwana batari muri CNDD-FDD no hatwovuga nk'aba FNL hariho bamaze kwicwa nabo umuntu wese barishogwe ubwo hejuru ku batutsi akicwa n'abandi batumvuwe umuganda tumva umugambi yuko igisirikare cyokorera umugambi uri ku butegetsi gusa bibaza yuko batoba bashyigikiye umukuru w'igihugu nabo bajamwo niho ubona ko harimwo n'abahutu b'intwaza ngabo bamaze kwicwa baba abari muri CNDD n'abari muri FNL.
Turabashimiye yari Ansel Niko yagize ayoboye Ligue Iteka. Twariko turavuga kuri raporo yasohotseje ku munsi wa kabiri y'ishyirahamwe mpuzamakungu riterwa agateka ka muntu FIDH. Murakoze kuri iki kiganiro. Mu Burundi miryango y'abagabo babiri wo ku mutumba Rutorero wa Komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke ivuga ko batwawe n'abasirikare b'u Rwanda ku igenekerezo rya 2008 ukwezi kwa gatandatu guheze itazi irengero ryabo gushika ubu. Ivyo biranemezwa na musitanteri wa Komine Mabayi afise amakenga kwa abo bantu bashobora kuba barishwe. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Abo bagabo babiri atawuzi irengero ryabo kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze ni Mugiraneza Selemani na Bikorimana Samueli. Bose uko ari babiri abaryango babo bavuga ko batwawe n'abasirikare b'u Rwanda. Se w'umwe muri abo bagabo azwi ku izina rya Bukuru Dani avuga ko icyo gihe nabo nyine yahazwe kuko yari kumwe n'abo batazi irengero igihe abasirikare b'u Rwanda babatera. Yabwiye Ijwi rya Amerika ibyo yabonye.
Ntaza bariko baduhiga nyine barasa nama mu kwiruka nuko byagenze twari abo bonyene batatu no bakane bishe twari nkahamwe nta mano twumva amasoro ari karavuka kwamaduhita mu turiruka twaciye dukoresha kwihisha abandi baguma barihisha byama bigenduka bari benshi baguma bapfukanye ngo bafate baboroga.
Umukenyezi wa Mugiraneza Selemani umwe mu batazwi irengero ari we Nzobara Ntumye Odeta avuga ko yabuze ayacira n'ayamira kuko ahora amuronderera cyo kimwe n'uruvyaro barindiriye kwagaruka barahebura.
Yari yagiye mu kazi nyene ka misi yose yagiye kurondera nyene buzima butunga abo turi kumurabona ko muri iki gihe bigoye. Ubwo nyene nagize gutya numva bambwiye ngo uwi wanjye bamufashe ndetse nabo rwari kumwe hariho uwashoboye kuba yaravuye mu mubiri kugeza na n'iyi saa ntago noba ndamenyana irenge naritoya. Jewe ndi mu buzima bubi bitewe n'uko ansize ahantu habi kandi mfite abana batanu. Abo bana batanu nta kintu mbona gishobora kubabeshaho na gitoye.
No mu muryango wa Bikorimana Samueli intuntu ni yose kubona uwabo akwije iminsi 8 batazi ibyiwe. Uno muvukanye wa Samueli asaba ababatwaye abantu ko nimba bakiri bazima bo babasubiza.
Mbere nko mu rugo rw'iwacu abo bantu bashobye gutwara bagiriye batanu kandi abo bantu batanu bose nta numwe turashingura baraza bakabatora babakuye ku butaka bw'u Burundi bakabatwara hama bamara kubatwara tukaza twumva ngo barabishe. Twagomba gusaba nkamwe mugera kure kugira ngo mwe mudusabira leta y'u Rwanda niba babo bantu bagihari babatungikire niba barapfuye naho tubimenye kugira ngo twebwe nk'umuryango tumenye ko tubagandariye n'icyo nokongera.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico bacaratumye abasirikare b'u Rwanda bahagarika abo Barundi bakabatwara mu gihugu cyabo. Umukuru w'umutumba Rutorero Bakara Wilson avuga ko babazize ko bacungira umutekano ku rubibe.
Babo bajayo barashobora gusoroma inzira mato batumye kuko dusanzwe tuzi ko imibane y'u Rwanda n'u Burundi itameze neza. Tugacayo tugira amakenga ati nitworeka umupaka ugume gucyo nta bantu bari ko bawugenzura. Tugacayo tuma abantu igenda murebe abanyarwanda ibyo badukorera n'ibitero baheruka kutugabamwo bivuye i Rwanda. Tejo ntazogira ibindi bagaba bisubire kuza mu ikomine yacu cye mu ntara yacu.
Urongoye ikomine Mabayi aherutse kugenda amazima yonga abagabo babiri avuga ko nabo nyene atazi irengero ry'abarongoye kuva bafashwe. Pascal Basaburwuzuye yabwiye Ijwi rya Amerika ikiriko kirakorwa.
Ubu cyo turakora ni kwigisha bene igihugu kumujanye no kuja mu kibira ko bibujijwe ko kizira kazirizwa kuja mu kibira ama tukabasaba yuko imijyango yabuze nkuko tunavyumva abo babiri batwawe babona ko bashaka kuba barishwe tuko turasaba ko ubukwihangana ko n'ikibazo kiri hagati y'ibihugu bibiri igihugu cacu cy'u Burundi kiko kirakurikirana
iruhande yabo bagabo babiri indongozi zo mu ntwaro mu ntara cy'ibitoke cyo kimwe naho barongoye bemeza ko batwawe n'abasirikare b'u Rwanda bakica hundu umwe basaba ko kurubibe bahana n'u Rwanda hoshirwaho abasirikare benshi b'igihugu kugira ntihagira busubira kubavogera muri komine mabayi y'intara cy'ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru twakiragije kurondera umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Rone Ngendahimana ubwa mbere atubwira ko ayo makuru atarayazi atumenyesha ko twongera kumuhamagara mu nyuma twongeye ngitaba telefone yiwe igendanwa Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bapfa bishwe n'ikiza cya SIDA bagabanuke ku rugero ruboneka ndetse kugeza naho atawupfa canke ngo yandure muri kazoza ko hafi cifuzo cy'u Burundi nuko gushika mu mwaka w'2022 abicwa na SIDA bagabanuka gushika ku bice 60%. Mukiganiro muri sanga mugenzi wacu Aloyce Bigirimana yaganiye na Richard Manirakiza cegera cy'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya SIDA mu Burundi PNLS atangura avuga aho leta y'u Burundi igejeje ikivi cyo kugwanya SIDA muri iki gihe
twebwe ikintu twibanze ko nukwisunga amategeko mbuza makungu n'imigambi mbuza makungu twihaye kugira ngo kidatwanya SIDA igabanuke n'ingaruka bizacu maze gitutse mu rundo rw'2023 ndababwire ko ihangiro twihaye mu 2022 twifuza ko abantu 90% bagenda mu mugera wa SIDA baba babizi rero dukora ibishoboka byose kugira abantu bitinyishe na cyane cyane duhereye ku bakenyezi numva dutitinyisha tubone ingene amagara yifashe kuza kandi ko 90% babo bipimishije dusanze bagenda mu mugera wa SIDA bacabaza ku muti bamaze kuza ku muti turabatunganiriza n'ibigo bijejwe kutunganiriza n'abahinga babinonosoye kugira ngo 90% nyine bashike ku rugero umugera ubutakiboneka mu mubiri wabo ibyo bita charge virale indetectable Mungu ni mungu chenda zitatu, mungu chenda zitatu. Tuko tuakorera ko ushiki mungu bibiri na mungu bibiri.
Tutaragaruka kuri ibyo bikoresho. Nari nakubajije ikibazo cyaho ibiharuro by'abarwaye bigeze ntacyo mwari muratwishura.
Ego ibiharuro by'abarwaye, abarwaye tugeze kubarenga 172 ariko bari ku muti 635. Murumva rero ko bose atari ku muti. Kifuza ko rero twati mu ntego twego turategura mu migambi dufise nuko abantu bose bari ku bagenda mu mugera bajya ku muti bose ku mugambi mbuza makungu witwa kupima no guca bazi mu gifaransa bavuga teste et traite kuvuga ko uwo tuwo dupimye acaja ku muti uwo no mugambi twita mu kirundi ko kujya kumwe n'ibindi bihugu bikwisi n'ishyirahamwe mbuza makungu OMS iduha intumbero uwo mugambi rero twawunonosoye ngaho iwacu kuva muri mwaka uheze ubu rero twabyiteguriye kugira ngo haboneke ibikoresho haboneke n'abaganga baronse inyigisho maze abapimye bashobore bataza ku muti buno nyene ibyo bidufasha ko bagiye ku muti buno nyene bacabakurikiranwa kugira ngo dushike ku ntumbero n'icyo umukuru w'igihugu yashikirije yuko abitaba Imana bogabanuka iyo umuntu amaze kujya ku muti akawuja ko neza agakurikiranwa n'abaganga babinonosoye n'ibikoresho bibafasha kumenya urugero biratuma umugero ugabanuka mu maraso maze ukanubunakiboneka hanyuma icyo gihe rero bigatuma umuntu atandura kandi yandikiza abandi mugabo ngaho nsanje burabantu kugira ngo ntaze bakira ngo bijajare mureka niko byabandanya gucyo ngo tubandanye imyifato itajanye no ku kongera amagara yacu babaze bagira ngo batotuvura.
Twibutse ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ashimitse ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira abantu bafabishwe n'ikiza cya sida bagabanuke ku rugero ruboneka ndetse kugeza n'ahatawufa canke ngo yandure muri kazoza. Kuri telefone turafite Ezekiel. Ezekiel mwiriwe
neza.
Yego me tubasabe mubaze canke mushikirize icyo mwifuza kuvuga.
Ebo nagomba mere kukivago anyuma nagomba mbaze mbe niteguye gufasha gute kubijanye no kugwanya kugabanuka iki kwanza kumukwikiza cyasinda hanyuma ikindi nagomba mere nkuvuga nagomba mvuge ko umugwi bavuze wa abantu aba badangaza imibiri y'abamaraya no kuvuga bamwe hari abantu bamwe babijyamwe nk'ibivuga kubera babuze ukuntu bagira mu bijyanye n'ubuzima badahitamwe rero kubikora kugira barabe ukuntu bibeshaho ibyo nabyo rero nibyo bakwiye kuraba rwose na cyane cyane reka ibituma ni ubuzima bubi buri mu gihugu buterwa n'ingorane zihari. Ikintu nabona rero nuko bari bakwiye gufata bakarabana cyane cyane bakihutira ibintu byo mu buzima bwa minsi yose akaba ari byo bihutira gufata cyane cyane gutanga mu mfashanyo.
Katwakire duhaye Imana nawe duhaye Imana muratwumva?
Twumva.
Ego me mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyanyu.
Icyumviro nicyo nari mvise kuba mutemere numvise ariko aravuga imigwi y'abantu baba bakunda kwandura icyo kiza. Burya kenshi tubiravye dusanga nk'ibintu bijyanye no kwandura urwaruka kenshi nibwo rukunda kubagirira ingorane zandura umugera. Nagomba ndamusabe nimba ajya muri leta arabe agire inyigisho nini adushyire mu rwaruka kubera urwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Ejo uzosanga urwaruka rwose rwamaze kwandura uwo mugera bice bibarusha nabo nyine bibagore kuraba kundi bogabanya abishwa n'icyo kiza cya sida.
Ego me murakoze reka tumuhe akanya Richard Manirakiza tubasabe mwishure Ezekiel na Duhayimana.
Murakoze kuri ibyo bibazo ibitari nkuko yabivuze siko turakora igishoboka kugira ngo tugabanye abandura umugera duhera mu miryango yacu dufate nk'umukenyezi. Umukenyezi wese yifuza kurondoka cyane afise imbanyi tumusaba ko agiye gupimisha imbanyi baca bamupima n'umugera wa sida abi ni mu ntumbero yo kugira ngo basanze mugihe ba yaranduye bace bamufasha bamukurikirane aze yibaruke umwana akomeye. Ibyo rero tusaba ko abantu bose badufasha kuva mu miryango kuva mu kibano abamenyesha mana ku kazi ahantu hose kugira ngo dufashe ko abakenyezi tubafata mu mugongo tukabibibutsa kugira ngo tubashigikire kugira basinya nawe babone kuherekeza tubaherekeze kuko iyo tubaherekeje imisho muganga duhaye turaheza tukayumvikana ko mu muryango basanze twanduye hanyuma turaheza tukamenya tubyumvikana ko maze n'abadukumira bakaba bake iyo dufatanye mu nda mugabo y'umukenyezi wimurekeye agiye kwa muganga mujya agiye ati mperekeza kwa muganga umushinga nawe akaziga ati sitaguherekeza ntacyo urwaye biratuma n'imisho bamuha bimugora ingena aza kuyikurikiza n'ingena muganga adashobora kumukurikirana kuko mu muryango we batamutawe no mu kibano bica bigorana. Dukoreye ku bakenyezi tuba turiho turagabanya abandura kugira umwana wese avuka azavuka akomeye aho ni ku bakenyezi. Kuri iyi migwi nayo igaramiwe gusumba iyindi twadondaguye harimo n'urwaruka tugerageza kubaha inyigisho kandi umuti wa mbere ni kuja kwipimisha. Iyo bamaze kuja kwipimisha usanze ukomeye ucufata imyifato ujya mu rwaba kuba guhanura imyifato wogira ituma ubungabunga amagara yawe ntuze wandure usa nawe wanduye kwa muganga bagaca bagukurikirana. Yavuze ati hari ubukene nibyo ibiharuro nagiye kubabwira nk'ubu mu Burundi turaziye ibiharuro abandi bagusumba abandi nabagore turaza abagore n'abagabo abakenyezi n'ibiharuro ari byinshi gusumba abagabo.
Reka twakire na Sabimana. Sabimana, muratwumva?
Yego, ndabumva.
Yego, me mubaze umutumire.
Bo nagomba mbaze ikibazo kubera ko tuba turumva kuntu umuterawo kabanuka bisaba ndi batasaba uburyo burebure rero ashaka mbaze kuntu uburyo yako wategekanya kushobora gukora kugira ngo umugambi ushyirwe mu ngiro. None baba ko barategekanya iki n'uburyo bungana gute kugira ngo bikunde icyuzwe? Murakoze.
Ego me, murakoze. Reka ikibazo cya Nsabimana gifatanye n'umunywanyi yabajije kuri Facebook, aho yavuze ati kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu hatanguye kuboneka umurwayi wa sida wa mbere, leta yaciye itanguza urugamba rwo kurwanya icyo kiza. Tuvuga ko imyaka mirongo itatu n'ine iheze sida ikiri intambamyi ku magara y'abantu. Umuntu yokwibaza icyo mugiye gukora muri iyi myaka mike mwihaye kugira muzobe mwakiranduranye n'imizi. Kikaja kijyana iki kibazo cya Nsabimana nyine akavuga ati ukuntu umugera ugabanuka n'ingoga, umukenyuro mufise n'uwahe?
Murakoze. Duhere kuri iki kibazo cya Nsabimana. Leta y'u Burundi ifatanije n'abayifata mu mugongo twamaze kudukorera ku migambi y'imyaka itanu. Ubu rero umugambi twariko turakorerako ni w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi na kane gushika ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Ubuibihumbi muri uyu mwaka nyine igihe turiho turavugana turi kumwe n'abahinga n'inzego zose n'ibisata byose byo kurwanya sida two turategura umugambi w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uzodushikana mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Aho rero tugize uwo mugambi icyo bita plan d'action abadufata mu mugongo barahita rero bagatanga intererano yabo abo ni benshi muri fomu ya mukigali mpuzamakungu cyangwa leta y'abanyamerika n'abandi babifata bya unibiri ngaha yaba UNICEF n'abandi na OMS na UNICEF na UNICEF na PAM n'abandi abo bose baraheza bagaterera kugira ngo habe ibikorwa bijyanye no kwikingira bijyanye no gukurikirana abagiye kwa muganga bijyanye no gukurikirana ibyo bikorwa kugira ngo abari kubikorwa neza. Aho muri icyo gihe hari abahinga batagufasha hakaba n'ibikoresho, ibyo bikoresho bikajya mu ntara hirya no hino kugira ngo abantu bacunye urugendo. Nashaka no kubamenyesha ko ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu kuva ibihumbi na cumi na kabiri bihaye intumbero yo gupfunya urugendo rw'abantu bose baza kwa muganga mu gihe baba barwaye sida na bujya bari bahamagara make kugira ngo ntibagume bari kubaragendagenda urugendo rurerure. Icyo bita kasazare shefu de serivisi byo kwa muganga bijyanye aho batora imiti gupfupfahaza n'aho bakurikirana abakenyezi bagenda n'umugera wa sida kugira ngo bibaruke ibirondo bikomeye. Aho twagiye turegereza ibibanza bibafasha kugira ngo babisange hafi tuko tugerageza dufashanije nabo banyene badufata mu mugongo kugira ibikoresho bikwiragire mu gihugu cyose maze abantu bashobore gukurikiranwa iyo bari kubona kuvura kuza kwa muganga. Muganga kugira ibiharuro byawe bipimo bigeze ngaha kugira ngo nawe ubone ko uri kubatora mitende. Ubu rero nicyo nikigikorwa kiko tuziko turakora dukoresheje kuri iyo migambi y'imyaka itanu icyo bita plan d'action. Icyo turiko turakora ni uburyo buva uburyo tubufata ubuhabwa na leta ubwayo tukabuhabwa n'abasanzwe badufata mu mugongo.
Radio Isi ya Amerika i Washington DC. Amakuru rero twatubafitiye kuri isaha ni yagarukiye kuri Radio Isi ya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi. Tuboneyeho na kanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma niwe granije ibiganiro Innocent Kimenyi kuri mikoro mari kumwe na Fidel Niyongabo. Turabashimiye rero kuba mwaduteza amatwi, tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Isi ya Amerika.